Ini radio izwi ya Amerika bugiri Washington DC kirundi ni kinyarwanda. Shoti banywanyi mwaramutse amahoro mu Burundi turi ku mirongo migufi ku metero 25 31 na 41 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 ibice bitatu muri kumwe na Fidel Niyo ngabo ndabaramukije mwese turaherera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara turasozera ku kiganiro cy'umuziki ndabashimiye ko mwahisemo ijwi rya Amerika ikaze kuri radio yanyu Tuwele leo kumakuru yo mkarele kibiyaga binini. Muburundi, mkuru umugambwe Senel, utavuga umwe n'ubutegetsi avuga ko umugambwe wiwe ubura buzwa. Agatondo kwa asa, anagiriza zimwe mu ndongozi z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, gushikiriza amajambo abibu gwango. Mushikiranganje w'intwaro yo hagati ajejwe ibikorwa by'imigambwe amenyesha ko uwo mugambwe utabura buzwa. Eroje uri kaneza niyo nkuru adufitiye.
Haiza mezi ya wakui migamge maurundi wa gendela wanywanyi muunhara tanduka na nyugira wa sigurile ukwazo teru kiruguwa matora yu mwaka uyu mbili na minongibi na gatanu ya bashinga mateka kuwele inhari chogihe zizova kwe chuminu munani zija kuri zitanu Mugamge senere utavuga mwenu utegesi ya kawali uwa wakuri kie sende devdede uliku utegesi mkiwaranza chakabi yu matora yu mbili na minongibili ni watandwe Agatongu wa saurongo yeniwe yisidu kila kuja kusiguri ya wanywanyi iminduka kubijanye ni tunga ni walishasha Aiko mkua hivu zaayi uki gitega kumrugwa mkuru wa politike kuitariki ya chumi na gata andatu wazwa ninge ndo yokuti hanga ni anilai mazigi heibo nekeza
Mwajihe imbiris wa shingiro yemeli migamge nyishi Akawa imbiris wa ligengi migamge Mirate jisoni kuwa alawa nwafisingi hendo yukuti hanga anila au watasanji umugamge Chenele umugamge uwemewe na matejeko Mwotu ondela kuwa jiriteka Harimo nao watu samburi la mapirimanaza. Harimo nao watu pungi lusa. Kukubga avo, bari mbucha batazo garibuko.
Mushikanganji ajedun huwa lewa gati ya bugako, ata munga mge ula huzwa. Makteni terese risi guye mwigani ilo ya hara menyesha makulukuri wa gata tu, kumugwa mkuru vutu nze bujumbura.
Kibazo kisi wago, basha wali suka kumushikiranga. Mutu kwa wabura mtu, mungu watu weshi. Kena wina mbe kutu kwa wabura mtu, sasa watu weshi. Ukotuwe na mungago kura mtu mungange mungu.
Makura njo yu mungango senele, na muki ya wawo mkuru usende devdede uraserukirwa gusa umwumvikano sikirenga
umwumvira nyakubaha mwasare kimugambo uri ku butegetsi ndabitumire mugende mumbirire umunyamahanga mukuru umuganga wanyu niba bashaka gukora politike naza n'imigambi sijya mvugo mu byukuri ndamwumva na hejya no hino kiwe numva zintera gahinda kunezerwa yuko abarundi bagore mu buhungiro ufise ubutegetsi na kaga reka kuzamara kina ko mubyimba abantu barahunze biramaze ibisigura kwa ibigwari ibisigura yuko ari ibijora siko biri
mushikanganje niterese arazi ko hari imvugo zikomeretsanya ahamagara abanye politike kuzirinda
ni hakujya umva abantu bayirwa baracuku bari bamaze imisi numva menga baracukura na kumwe kunuze umunyamugambwe agiye kugirisha inama ibi yabeshangu yababake navuga imigabo n'imigambi ntavuga abantu uko ndi bizaga bigaruka bikaza guteza ingorane mu buzima bw'igihugu tutse nawe ashashaka kugumira nko kwihoza tugasanga bene igihugu hakubaka turiko turabasambura
umugumu mugambwe senere mu biganiro yaremesha anagaruka akenshi ku kibazo cy'ubukene bukomeye buhari muri kino kiringo
abarundi usa n'abari mu mayira abiri bumvirije hirya no hino mu gihugu abantu bose agatimanika nama uwo muhuye wese aboroga avuga ati ubukene 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 mugabo kandi rero iby'uburundi bigatangaza imiliyoni n'imiliyoni z'abarundi ziba zirarira ubukene uzabumva abandi bategetsi nabo bavuga ko nta bukene buhari ibiciro bikaduga uko twese tubona biduga abatware ngo nta ngorane
ibirwa asanga bihuriza ko na perezida Evariste Ndayishimiye na gato aha bikaganira n'abanyagihugu bo mu ntara ya Cyankuzo mu buseruko
umuntu akakubwira ukazaumva ariko avuga ku radio ntuze abwira umwe nagihugu w'imisi ngurumva ngo buri kade buratwise ngo turapfuye n'inzago kuko ngo nta munyamushi yagwaronkama amadolari ngo amajana ane na 45 ku mwaka ngo arapfuye rero ariko murumva icyo kicyo cyo kavuze ngo w'icenda juru ngo urabona ngo umwaka uhera ngo atayose amadolari ngo amajana ane na 45 ngo arapfuye n'inzara ngo arapfuye yicara y'ubujumbu w'icenda juru aya madara arakoresha iki abantu kubera babaye ibigugu kubera ya shetani yo dayimoni bacabashaka ubugugu bwabo bwadukize abandi bene gihu umuntu azoza kubwira ko umukene kandi uzi uko wewe utunze razombira uti toka shetani
amatohoza amashyira hamwe mpuza makungu na yabarundi arakunda kwerekana ko abanywanyi b'umugambo senere bakorerwa amabatandukanye ari mu bwicanyi uko bazwi gufa ugufungirwa ubusa ukwangazwa ukubagurwa n'ibindi akatari gake y'abategetsi b'u Burundi batiguye ko atabantu bakorerwa mari kubera aratavuganwa n'ubutegetsi kandi ko bayakora bakurikiranwa n'inzego zibijejwe eroje urikaneza ijwi rya Amerika.
Manda ya meza tanda tu ya hawi ngabo z'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EAC ziri muri Republika ya Demokrasi ya Kongo yarangiranye n'itariki ya 19 y'uku kwezi mu gihugu benshi ntibavuga rumwe ku butumwa bw'izo ngabo. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa na Jimmy Shukran.
Amezi atandatu arihiritse ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zemerewe kwinjira mu burasirazuba bwa Congo mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri zivugwa mu mutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwari irwanya leta. Izi ngabo zoherejwe muri Congo mu gufasha kugarura amahoro n'umutekano mu duce tumaze iminsi twibasiwe n'intambara. Byari biteganyijwe ko nyuma y'amezi atandatu aribwo manda ya mbere y'ingabo za EAC zabirangiye ariko bigashoboka ko icyo gihe gishobora kongerwa. Abahagarariye imiryango na za societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru ntibavuga rumwe kuri iyi manda. Hari abifuza ko izi ngabo ziva muri Congo barimo John Banyene Baringene umuyobozi uhagarariye societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru yose. Uyavuga ko kugeza ubu abaturage bo mu burasirazuba bataramenya impamvu ingabo za EAC ziri muri Congo.
Twebwe ntabwo turamenye iki ingabo za EAC zaje gukora muri Congo cyane cyane mu burasirazuba. Ubu ngubu Perezida Felix Tshisekedi ndetse na guverinema ye bagakwiye kubyira abaturage mu by'ukuri iki ingabo za Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo ndetse n'ahandi zaje gukora hano. Kwa mezi atandatu ashize ntacyo tubona cyagezweho, ahubwo M23 irakomeza gufata uduce twinshi. Ikibabaje kurushaho ni ukubona ukuntu M23 ikomeje gukora ibyo ngibyo isewe inkunga n'u Rwanda kandi EAC nayo ibirebera.
Kubwa Janti Karabuka umwe mu bayobozi ba societe civile mu territoire ya Rucuru we abona ko ntatandukaniro riri hagati y'ingabo za EAC n'iz'umuryango w'abibumbye MONUSCO.
Icyo MONUSCO yarakoze nicyo ngabo za EAC zaraje gukora. Tureba yuko barimo bazungura tu barimo bapica amafoto bagakora n'ibyahe kandi no mu karere ko batuyemo akarere ko M23 zivuga ko zavuyemo ntacyo tubona ko bakoreye abaturage. Ariko tukaba dushaka yuko guverinoma yacu ya Congo itubwira tuye abaturage EAC yaraje kutumarira iki kubera na n'ubu ntacyo turareba icyo batumariye. EAC yashaka yuko yasubira iwabo. Ingabo zacu za Congo ntabwo zananirwa gukubita yaduye ya M23.
Ku rundi ruhande hari abasangiza ingabo zikwiye guhabwa amahirwe kugira ngo zigere ku ntego yazizanye muri Congo. Aba barimo Rudakubana Clement uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baharanira impinduka mu mahoro n'umutekano mu teritwari ya Masisi.
Nibura turabishima ho gatoya kuba aba EAC bari hano kuko hano hari abarundi. Impamvu twabishima ho gato ni uko nko mu bice bya Mushaki bavanyeho amabare ugasanga nabyo biri kudufasha abantu babo bisanzwe nubwo aba ari gato ariko abanayisanzura. Kuba ko tuba tubanye n'ama EAC bidushimishije cyane kushoboka ko twakabanye n'aba bateroriste n'amara no parti rebellion.
Nyuma yo kumva ikizi impande zombi zivuga ku butumwa bw'ingabo za EAC, ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Luanda Batukezanga Francois wigisha ibijyanye na diplomasi, imibanire mpuzamahanga n'umutekano muri kaminuza yigenga y'ibiyaga bigari iyo RPGL Université Libre des Pays des Grands Lacs mu rurimi rw'Igifaransa no mu mujyi wa Goma. Twamubajije uko wabona iki kibazo. Manda ya EAC irimo kurangira nibyo, kandi imitwe irwanya leta ya Congo iracyahari ntaho yagiye. Ariko ntabwo byari bikwiye kwabaho kwigaragambya ndetse no gushyira amatangazo ahagaragara avuga ko abaturage badashaka kubona ingabo za EAC tena mu burasirazuba bwa Congo. Oya, leta ya Congo iracyakeneye ubufasha bwa gisirikare buturutse hanze, kandi ibyo byagakwiye gukorwa n'ingabo za EAC. Ntekereza ko yuko ubu ngubu twari dukwiye kuzira amahirwe kwebwe n'abakongomani bose. Izo ngabo zigakora akazi kazo muri manda ya kabiri, ariko ntibikuraho kwemeza yuko koko ko manda ya EAC ya mbere ntacyo yamariye abaturage.
Le résultat vraiment est négatif.
Hagataho hani goma kuri wa gatanu hari hateganyijwe inama y'abakuru b'ingabo b'ibihugu bya Yase ari kwirasubikwa. Nta mpamvu y'irisubikwa yatangajwe. Kugeza ubu haba leta ya Kinshasa cyangwa ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ntacyo baratangaza kuri mandi kurikira ya Yase. Jimmy Shukrani bakomera. Ijwi rya Amerika igoma.
Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika tugeza kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio Ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Ikaze mwese muduteze amatwi muri uyu mwanya kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Dore ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abayisilamu bo mu Rwanda no mu Burundi bifatanyije n'abandi hirya no hino ku isi bizihiza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr, husoza igisibo cya Ramadan.
Turasabwa gukomeza gukora ibikorwa byiza bitwegereza Allah, kandi ntabwo ukwezi kwa Ramadhani ukwiye kuba iherezo ry'ibikorwa byacu byiza.
Uyu ni mufti w'u Rwanda Sheikh Salim Hitimana. Mu Burundi abanyeshuri barenga 171 bigaga mu mashuri abanza bavuye mu ishuri mu mpera z'igice cya mbere no mu ntango z'igice cya kabiri cy'uyu mwaka w'amashuri.
Baturaga ko biterwa n'ubukene. Ubukene barabura ukuntu basomesha abana, bakabura n'icyo bo kwifashisha, na cyane cyane mu gihe cy'ubuhoho. Ubuho biragiye kunyuka kuko ibiciro byabaye birebire gusumba.
Uyu nawe ni umwe mu babyeyi bo mu ntara ya Makamba havugwa cyane icyo kibazo. Muri Sudani impande zishyamiranye zari zatanze amasaha 72 yo guhagarika intambara, ariko abaturage baravuga ko bitubahirijwe. Na muri Uganda President Yoweri Museveni yashubije mu nteko ishinga amategeko itegeko rihana ababana bahuje igitsina ngo rikorerwe ubugororangingo. N'amakuru y'iwanyu mu ntara ntimujye ku ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Mbibutsa ko twumvikana mu Rwanda ku murongo wa FM 104 n'ibice bitatu, na mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.voa.com, naho VOA radio yacu niko twitwa ku mbuga za Twitter, Facebook, YouTube na Instagram.
Iwanyu mu ntara
tuyagira mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara tuyihere mu Rwanda. Abayisilamu bijije munsi mukuru wa Eid al-Fitr, rusoza igisibo cya Ramadan bamazemo ukwezi. Ni umunsi ubaye mu Rwanda ruri mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi muri icyo gihugu, bityo abayobozi b'idini bakaba basabye abayoboke babo kwirinda ikintu cyose cyabakururira amacakubiri n'inzangano. Eric Bagirubusa akomeza inkuru.
Ramadhani cyamaze iminsi 30. Iki gisibo cyahuriranye n'ibihe u Rwanda rurimo byo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mufti w'u Rwanda agasaba abayisilamu bose kudatererana barokotse Jenoside.
Abayisilamu, iki gisibo cyahuriranye n'igihe cyo gutangira icyunamo twibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Tumenye ko tugomba kuzirikana ndetse no kwibuka Jenoside kugira ngo itazasubira ukundi, bityo tukaba duhamagarirwa ndetse tugasabwa kuba hafi abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, tubegera ndetse kubana nabo muri ibi bihe bikomeye.
Uretse kuba hafi mu kubamenyera ubufasha ku batishoboye, mufti w'u Rwanda ari ukurinda ubwigunge ku barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. yabibukije ko bagomba gukomera ku mahame n'imyemerere bigenga abayisilamu.
Turasabwa gukomeza gukora ibikorwa byiza bitwegereza Allah, kandi ntabwo ukwezi kwa Ramadhani ukwiye kuba iherezo ry'ibikorwa byacu byiza, kuko umunyagihombo urusha abandi ni wa wundi witabiriye swala eshanu mu kwezi kwa Ramadhani, akagana imisigiti mu kwezi kwa Ramadhani, none akaba agiye gucika mu misigiti, ndetse bikaba bibi kurushaho aramutse aretse burundu iswala mu mezi yandi 11 maze akazajya yitabira iswala gusa mu kwezi kwa Ramadhani. Umuntu nk'uwo rero turamwibutsa tunamuburira ko ari igihombo gikomeye, kuko Allah yubahwa muri Ramadhani, ndetse ni nawe yubaha no mu yandi mezi 11.
Ku bayisilamu basoza iki gisibo gitagatifu cya Ramadhani Eid al-Fitr 2023 babwijwe irya Amerika icyo basigaranye muri bo.
Gisibo ubundi gisibo kibaho kugira ngo kidufashe kurushaho kwiyegereza Imana no kugira ngo twumve ko n'abantu ba akenshi iyo twirije bigufasha kumva ko byibura na wa muntu utariye kugira ngo wumve inzara nawe kunimira. Ikintu kinsigiye kinsigiye kumenya kwiyegereza Imana no kuba nakumva ko inzara iryana ku buryo mbonye n'umuntu ushonje mu bushobozi rafi tanamufashamo.
Iki gisibo kidusigiye ibyiza byinshi, kuba twariyegereza Imana, kuba twarasabanye n'abakene n'abatishoboye, ibyo byombi bidusigiye ikintu cyiza cyane.
Ku munsi nk'uyu ikimenyerewe cyane ku bayisilamu ni umuhango wo gusangira bikorwa n'abo mu idini rya isilamu bakegera abo mu yandi madini b'amikoro make. Ni umunsi abayisilamu bagereranya nk'udasanzwe hagati yabo, ariko nabwo haracyari abakeneye ubwo bufasha cyane bwo kubona uko bakora ku munwa ku munsi nk'uyu.
Abantu badafite ubushobozi ubu nta kuntu tugomba kumererwa, turagenda twikubi kuko nta muceri nabona, nta n'amafaranga mba mfite ngo nabura nawugura.
Ariko bavuze ko hari uburyo abasilamu bwabo bafatikanya mu gufasha abatishoboye.
None se ko baba bafatikanyije nkaba ntacyo nabonye bampaye, ubwo nabwirwa n'icyo yuko ndi buryo irayidini kimwe n'abandi? Ubu sinakubeshya, si ubu ngiye kumanuka njye ku musigiti nintagira icyo mpabona ndahita ntaho, kuko nuko biraba byifashe.
Kuri iyi nshuro muri iki gisibo gitagatifu cya Ramadhani, umuryango wa Isilamu mu Rwanda utangaza ko wafashije imiryango isaga 2,500 mu kuyibonera ibiribwa hirya no hino mu gihugu. Unavuga ko nyuma yo gusoza iki gisibo gitagatifu cya Ramadhani hari indi miryango itishoboye igera mu 2,000 yagenewe ibiribwa bibisi kuri uyu munsi. Mu gusoza iki gisibo kandi mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana yanatangaje ko mu kwezi kwa 7 uyu mwaka abayisilamu babarirwa muri 80 aribo bazerekeza mu mutambagiro mutagatifu i Maka. Ubusanzwe hagendaga babarirwa muri 150 mbere y'umwaduko w'icyorezo cya COVID-19 ku isi. Biteganijwe ko niba nta gihindutse uyu mwaka hazaba amarushanwa ya Korowani ku nshuro ya 10, ayo akazabera i Kigali mu Rwanda, akazahuza ibihugu bigera muri 40 n'u Rwanda rurimo. Kugeza ubu harabarurwa bagera muri 300 b'abayisilamu mu Rwanda bamaze kwitabira ayo marushanwa. Ekhbayirusa rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, abanyeshuri barenga 71 bigaga mu mashuri abanza bavuye mu ishuri mu mpera z'igice cya mbere no mu ntango z'igice cya kabiri cy'umwaka w'ishuri 2022 ushyira 2023. Iki kibazo gishingiye ku bukene mu miryango no kubona bakuru babo bararangije kwiga ariko bakaba barabuze akazi. Inkuru yaragijwe rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turayisomerwa na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Makamba ihana urubibe n'igihugu cya Tanzania ni bumwe mu bugize intara 18 z'u Burundi bwemeza ko abanyeshuri bo mashuri nshingiro bariko baraheba ivyigwa ku murindi udasanzwe. Sirdinda Gijimana ajijwe imigambi n'ibiharuro muri ubwo buyobozi afatira ku biharuro vy'abahevye ivyigwa mu mpera z'igice ca mbere muri iyo ntara y'ubumanuko bw'u Burundi.
Bose hamwe mu ntara turafise abakobwa bashika ku 2,215 bahefye mu gice ca mbere, tugafita abahungu 2,530 bahefye mu gice ca mbere. Urumva duteranije bose hamwe rero abana bahefye muri ino ntara ya Makamba mu gice ca mbere caturonga igiharuro c'4,485 abo nibo bana bahefye mu gice ca mbere. Abo rero turabona ko ari benshi.
Ubukene mu miryango, kutitaho kwiga kubera bakuru babo barangije amashuri ariko bari mu bushomeri nivyo iriko biratuma abanyeshuri bo mu mashuri shingiro bava vanura n'ivyigwa vyemezwa na bamwe mu bavyeyi bo mu mihingo itandukanye y'igihugu bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika aba ni bamwe mu bavyeyi bo mu ntara ya Makamba
koko kuhono angeto mumu na ani ahisibu nye ni makamira akiri vunye ni vumi ni misi ni mera ebu tumuli kichenye ni haesi kube eriki kubukia kukube nabuta mara ya nerefa charafamu mhafa shirevo inche chati ya achahevo hundi na achaba andanyika mundu kukirikirano wana baraiwa kubishi kweri kandu bide engechi kutu wazakobi tegwa nubukene kubukene barauru kunu basome shabana bakabura ni chobo kuifa shishana chana chana mbukine chubu huo huo bila gefunyo kafuko ibichiro vzawai bide bide kusumi
haujibana wa babiri gusa nabonye bagenda bigiye cyanzanye batwone abandi bana batwone ndo buzima bashobora hinda cyangwa cyangwa abandi
abashyirwa indero ku rwego rw'intara ya Makamba babona ko umugambi wo gufungurira abana ku mashuri ari wofasha kugira abana ntibabandanye guheba ivyigwa ni mu gihe umugambi wahoraho ari kubu usa n'uwahagaze nk'uko wajejwe imigambi muri ubwo buyobozi yavyiganiye abakunzi b'ijwi rya Amerika
umugambi wo gufungurira abana ku mashuri mu ntara ya Makamba uramaze kurangurika mu mashuri ariko muri mwaka twatanguye gushika kuri tariki nta shuri n'imwe uri kurangurikwa ko umugambi ego twarahawe uwo muhango yuko bizo komine zibiri uyu mugambi wo kugaburira abana ku mashuri uzotangura uyu mugambi rero uramutse utangura turizera yuko hari icyo uzofasha
ubushikiranganje buje bw'indero buremera ko guheba ivyigwa mu Burundi biri ku murindi udasanzwe Libwari Bigirimana avugira ubwo bushikiranganje ntiyemera ariko ko gufungurira abanyeshuri ku mashuri ari byo bituma badaheba ivyigwa
umwana ashobora guheba kubera bivuye ku ngwara umwana ashobora guheba kubera mu muryango wiwe hari ingorane umwana arashobora guheba kandi kubera yumva umenga ntabishaka kuja ku ishuri ugacusanga ivyo byose biramutumye aheba kandi ku ishuri batanga ibifungurwa bivuga ko rero yuko ibifungurwa bitangwa ku mashuri mu rujya mugambi wo kugaburira abana ku mashuri si wowonyene woca uheza burundu icyo kibazo kijanye no guheba
nayo kubijanye n'icyifuzo cya leta ko abana bose bo mu mashuri shingiro bofungurirwa ku mashuri si umugambi wo cuja mu ngiro ubuno nyene Libwari Bigirimana avugira ubushikiranganje bw'indero
ikiza uwo mugambi mu mashuri yose bizotwara akanya kuko bizotegereza gukogwa buke buke twifatikije uburyo usanga leta ishobora kuronka ntawo acavuga rero yuko umugambi wo kugaburira abana ku mashuri zoca urarushitse ku mashuri yose mu gihugu cyose kuko abana bawukeneye bangana imiliyoni 2,800,000 abo bana nabo bakaba biga muri cya gisata bita ishure shingiro birumvikana rero yuko abo bose badashobora kuronkera rimwe uwo mugambi ariko uzogendura kwizwa ku mashuri twifatikije uburyo leta izoba ifise
amashirahamwe akurikiranira hafi indero mu Burundi avuga ko ibiriko biraba mu gisata c'indero biteye ubwoba kandi atagikozwe vuba igihugu kizohagirira ibibazo mu myaka y'imbere Jean Samandari arongoye ishirahamwe bafashe bige atera kamo leta n'abayifasha gushira ingufu hamwe kugira igisata c'indero kigarukirwe mu maguru masha
ejo tuzosanga tudafise incabwenge kubera batize akazi kose kari ko kose murazi yuko karonka waciye ku ntebe y'ishuri haba amashirahamwe adaharanira inyungu canke leta canke abene gihugu abadufata mu mugongo twese tukabona yuko icyo ari kibazo dutegerezwa kwicarira mbere tukarondera n'inyishu kugira ngo gishobore kuronka umuti
kubitigira bitangwa n'inzego zibishinzwe mu ntara 18 zigize igihugu cy'u Burundi Kirundo iri mu buraruko rw'igihugu niri harugwamwo ibitigiri by'abanyeshuri benshi bahevye ivyigwa mu runo mwaka w'ishuri 2022 ushira 2023 aharugwa bari mu 2019 intara ya Bururi yo mu bumanuko rw'igihugu nayo iharugwamwo bake bamaze guheba ivyigwa mu runo mwaka w'ishuri barenga gatoyi 1,400 nkuko icegeranyo c'ubushikiranganje bw'indero mu Burundi kivyerekana
inshuti mukomeje kudutega amatwi hano dusoreje amakuru twabagezagaho kuri aya manywa mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Thank you.
ndijara hiyari kumata niti mwenye jara liku awanya mwenye jara na mwenye mbizira mwenye awanya mbizira
ngozee wedu wedu huku
yee gorata urumuja usanji kazi kukwende wajenda minyozora ni nasabo
ayy kabila simu humu rukamana shofe
wenda unashakuru wachi rusangi uradu tukwara neza kandida kuizeji
nye kwetu ni bugo
kata
ndiye bugo
wiki nukumba kome uwese mwuri tukwe mge ya jenye iwesha kuhundi ya pa 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 Combo taxi yaki
taxi ikorera hafi mupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
Combo taxi muite kurirwa kandi mukayizwaho na
La Benevolencia Rola
Nigaha dusozere ya makuru twari twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategugwe yongere abashikire kuri micro mwari kumwe na Fidel Niyongabo mugira ibihe byiza tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki
Making more money. Did you kuru kundo rutakibaho? Namahombu, namahombu. Ngone gache gache, akasigaye ngone gache gache. Okay, mse. Kamere barura karura, natwa karura tukamire. Reka no no. Energy keeps chasing. Never gonna no rukundo na energy zako. Ziva kumana. Kuko numuntu. Ndisimba na riba share kata. the magic is just a new gumbo.